Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Amahoro iwanyu bakunzi ba makuru ya Radio Inzamba gateka kawe sangwe kaze muri no sango ryo ku munsi wa gatanu tukigenekezo rya 19 myandagara mu mwaka wa 2022 ano makuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira ikibazo cy'igitoro kibandanya kugaragaramwo akajagari mu gisagara cha Bujumbura arangwa ibiture bitangwa ku ipompo n'abafise amikoro badashaka gutonda imirongo ku masitasiyo amwe amwe iyo ngendo ikaba yamirizwa n'abemera kugitondera muri leta naho harangwa ukutavuga rumwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ku bijanye n'umuti w'ikena ry'igitoro muraza kubyumva mu ntango z'ano makuru Nijia riteke kojo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta rizoja mu ngiro ico kibazo nticishugwa kumwe muri leta y'u Burundi mushikiranganji w'igihugu ca leta haherutse kuvuga ko bisaba ubuhinga mvamakungu na Prosper Bazombanza cegera cy'umukuru w'igihugu akaba yavyise ikinyoma nayo amezi atatu y'agahembo niyo abajejwe intwaro ku mitumba basaba kuroswa ari muri komine ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura inyuma yaho mustanteri yahora aherutse kubogozwa idonido ni mwana makuru subiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu rudandazwa rw'igitoro igiturire nico kirangwa ku masitasiyo adandarizwamo igitoro mu gisagara cha Bujumbura abanywesha igitoro bavuga ko abifise aribo bakiroswa babanje gupfumatisha abajejwe kugitanga basaba inzego za leta zibijejwe gutunganya neza itangwa ry'igitoro kigatangwa hakurikijwe uko batonze ku mirongo aho gukundwa kaza abafise amikoro Karine Dusabe abitubwire
abo banyagihugu banywesha igitoro bavuga ko ku masitasiyo hasigaye ibonekeza ivangura rifatiye ku bafise amikoro gusumbya abandi bavuga ko ku masitasiyo amwe amwe ibonekeza inzira zibiri y'abafise icyo batanga bwa giturire bakaba ari nabo bakironswa abadafise amikoro bagataha zira yoye umwe mu bakoresha igitoro atanga karorero ka sitasiyo mu Buyenzi bita kwa Musombo aho kugira uronke ubanza gutanga 20,000 by'amafaranga y'amarundi tumwumvirize
igizo kibazo cy'igitoro ni ikibazo giteye ubwoba cyane kandi giteye agahinda uwuye ku mastasiyo barakariye inzira bita ngo nama VIP izo nzira bagaca bakoresha abakomisiyonere utazi atanaho bahuriye n'abakozi bo kuri iyo sitasiyo bagaca kubwira yuko umuhaye amafaranga 10,000 uca muri VIP aho ni ku mastasiyo amwamwe ariko agahomera abantu bakanini kuri sitasiyo iri mu Buyenzi kuri kibarabara rya 43 kuri sitasiyo bita kwa Musombo iri munsi y'isoko iyo sitasiyo baragiye barakorotira bashinga amabariyeri bose bashinga bariyeri imwe ica ku imodoka bita ngo ni ikibanza cya VIP baca bagishyira ko umukozi akarihisha 10,000 byiwe hanyuma agaca yongera akarihisha n'10,000 byitwa ngo ni by'umujera w'iyo sitasiyo ni ukuvuga rero abantu banywa n'abantu baba baciye muri izo bibanza bitwa ngo ni bya VIP ahandi bagaca bazidindiza bakazibira abantu bagize baracavuga bakabatuka
basaba ko abarondera igitoro botonda ku mirongo ubushikiri wa karonka canke akabura hatarinze gutangwa ibiturire
iyo bashaka kubigira nibagira urutonde ku gitoro n'icyo gihugu abantu bose batonda umurongo nta wanjye wangura umuntu wese akeneye igitoro akironka cyangwa gihera umuntu akacubura ari uko abonye ko cahiga
uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura kugira ngo agire ico avuze ku bijanye n'ivyo biturire bivugwa mu itangwa ry'igitoro ku masitasiyo mwomenya ko kuri uyu wa kane mu nama yagiranye n'abadandaza igitoro Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura yamenyesheje ko hafashwe ingingo zituma igitoro kibonetse gisabikanywa neza muri zo harimo kugitanga mu masitasiyo yose agikeneye amakamyo akuri bidandazwa hanze nakwiye kurenza amaritira 500 kugira ngo abari mu gihugu baronke na imiduga yunguruza abantu ikwiye kwandikwa nimero zayo n'amaritiro yahawe. Iyindi ngingo ikomeye niyo guhana abapolisi n'abatanga igitoro batubahirije uko abagisaba bagiye barashika.
Kahine zisabe kurugo ukene gigitoro kuvuguruzanya kuribonekeza mu majambo ashikirizwa ku muti w'ikibazo cy'iryo kena gigitoro mu gihugu. Umukuru w'igihugu mu majambo aherutse kuvugira mu ntara ya Ngozi yemeje ko mu kwezi kumwe gusa gitoro kizoba cyabonetse mu Burundi, ariko umushikiranganji wa mbere nawe imbere y'abashinga mateka ati abarundi nibigenya buna gucumbagira kuko na gitoro kiteze kuboneka. Idonido na Bella Mugisha.
Munama mukuru w'igihugu yagirishije abarundi baba mu mahanga mu ntango z'ukwezi k'umunani mu ntara ya Ngozi yamenyesheje ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe ikibazo cy'ikena gitoro kizoba caronse inyishu. Baritsito ndayishimiye yavuze ko hari amashirahamwe afise uruhara mu ikena gitoro.
Ikibazo cy'igitoro hariho hajya bavuga bati gucumbisha kumwe turagerageza. Nibaza yuko mu kiringo cy'ukwezi dushobora gusanga twamaze gutorera umuti turiko turagikora bikomere tukayizora n'umurango. Mukanagira yambwire ko twasanze hariho amashyirahamwe atwaye igitoro cyinshi iyo banywa nk'igitoro byagwa gushika nka 10%. Ayo mashyirahamwe yatereza kwizanira amadevize yayo tukazana igitoro cyayo, ariko bagiye bashaka kujya kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abantu bafite amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro. Abo rero nabo twarabihanije ku buryo icyo dufite hariho akantu kazokwiyongerako, ariko nko mu kiringo kirango cy'ukwezi tunibwira yuko Imana iridufashije coba cashitse kidahuye na gasite.
Ariko naho biri uko umushikiranganji wa mbere we mu ndwi iheze ariko ashikiriza ivyaranguwe na leta mu mezi atandatu aheze yavuze ko igitoro kw'isi yose ari gike. Arangiye mu bunyoni ati abarundi nibamenye gucumbagira kuko nta wuzige ari nyinshi zoboneka.
Abene igihugu bose b'abarundi bahagarare neza kuko ari ibintu bishikira Burundi bitavuye ku Burundi. Igitoro mu isi ni gike, ntitugume tureza amaboko ngaho dutangure gutana kw'imiragwe kuko n'ubundi ni cyakena yoshika n'imihori kaziba mbega tuzuguma twicaye. Niho nari mu gatabano nibahagarare neza dukura amaboko mu mpuzu kuko nta wuzi igihe bigiye gutorega umuti kuko nta n'uwuzi cyabiteye igihe kizoherera.
Tubibute ko haheze amezi arenga abiri igitoro carabaye umuzi wibuye mu bice bitandukanye mu gihugu.
Urakoze Bella Mugisha. Izo mvugo zibiri muri leta imwe zerekana ko igihugu cataye ibijanye n'insiguro y'uburongozi kuko leta idashobora gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu ijejwe nacho iba ikibereyeho. N'umwihwezo wa Frederic bamvuga inyumvira arongoye runani sefor Arusha rukurikiyemwo abatavuga rumwe na leta kubwiwe ngo abagize leta yuno munsi ntibabona kumwe ibijanye na kazoza k'igihugu. Kurikira Frederic bamvuga inyumvira.
Itangaza ningeze umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere badafise ururimi rumwe kibazo kimwe kije gihanze igihugu ku bwanje bisigura yuko iyo leta ata mbono imwe ibibazo by'igihugu ibifise na cane cane kuri iki kibazo c'ibitoro aho babwirizwa gukura inama umushikiranganji bagaheza bakavugana ingene gusubira ku muti icyo kibazo. Niho rero ibibazo none bigenda gutema abategetsi babiri bari hejuru y'igihugu bavuge izindi zibiri zitasa mbega umunyagihugu yokuramwiriki yokutegamwiki inyishu izova hehe. Rero ahanini jewe ciro kindi nkuramo nuko yaba umushikiranganji wa mbere yaba umukuru w'igihugu ata nyishu afise muri ico kibazo bari kubwira abarundi bati kurya twebwe turege kubabesha nta muti dufise. Ayo majambo yoshe tumusha bayayebe kubera ko irerekana neza ko atari izo ngorane zihari singorane z'ibitoro nk'umushikiranganji wa mbere ngo ibitoro mu byaragabanutse mu isi byagabanutse bijyana. Ikibazo cyari cyabaye gusa cyari ikibazo cy'umuhora icyo kibazo nacyo ni ukwezi wari kwari gitorera umuti none ibyo bitoro kukibura mu gihugu cy'u Burundi ko bitabura mu Rwanda ko bitabura muri Tanzania ko bitabura muri Kenya ko bitabura mu Uganda ko ata bindi bihugu barashereka abanyagihugu batunze ibihumbi kandi bya kazi birirwa batonde igitoro kitari buboneke. Mbeho bikuki abategetsi baguma bagendagenda bagenda n'imiduga irenga cumi cumi n'itanu abajejwe botagira ingene biyunguruza bo bagikurahe jewe si ntegera neza ingene bakuma baduha amajambo kwitandukanye kugira ngo bashire mu gakwekerezo abarundi bareke kubura ibibazo baraba kandi batubwira bati turanjye turanjye kandi atari na kimwe ubona ko kiri mu nzira bashobora gutanga ku nyishu reka nyishu ibitoro gusa inyishu n'ibindi byose kandi mu by'ukuri kandi umuntu yibagiye ikibazo kimwe mbega by'ukuri leta yatsinze deputy irakwiye kuba ikihari cyane yarabikiye ariko yuko yarangiye kuko akamaro k'ireta ni ugutorera umuti ibibazo abanyagihugu bafite iyo leta itana kimwe ishobora gutorera umuti ibibuze si biri mu kibanza cyane.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe muri ko murakurikira makuru twateguriye arabandanya n'iyari itegeko ryo kunganisha imishahara kwa kozi ba leta rizoja mu ngiro kuri cyo kibazo hari ukuvuguruzanya hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'igihugu kuba umushikiranganje w'ikigega cya leta imishahara ifatiye kuri iryo tegeko ntizonyaruka kuboneka kuko kwiharura bisaba ubuhinga Burundi budafise ariko icegera cy'umukuru w'igihugu we avuga ko icari kinyoma n'inkuru ya Pierre Gahungu
umushikiranganje w'ikigega cya leta asigura ko kunganisha imishahara ari igikorwa gisaba kwitondera cyane nico gituma bizafata umwanya uruta wari wategekanijwe kuko umushikiranganje Domitien Ndiho kugayo yabimenyesheje ahejeje gushikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje itariki 9 uzuko kwezi
si bintu bikorwa mu munsi umwe bishobora gufata n'amezi mu nkumura rero ko itegeko ryashizweho turi ku kivi kugira ibintu bigende neza abarundi bazobikora nabo tuzokura hanze kuko ngaha hatabushobozi dufise naho nyene bizoca mu gutanga isoko
uko siko icegera cy'umukuru w'igihugu abibona Prosper Bazombanza asa n'uwafatiye kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega cya leta yasiguye mu kugabisha abo abona ko bariko bahuvya abarundi
mutekane ntarya asuba kujuragiza abacanga abandi undi bica bihirango babanza bayisipere hirya no hino ngo twiteze utunyoni sisa na gatoya turabikurikira mutekane uyindi niko birigwa kandi izogenda neza cyane
aha Prosper Bazombanza yari kwavugana n'abitavye ihayanishwa ry'akazi mu ntara ya Gitega ngomenya ko dufatiye ku biri mu itegeko ryashyizwe ku mukono kwa 25 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hamwe n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine politiki nshasha yo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta yari gutangura kuja mu ngiro mu mpera z'ukwindwi guheze
Pierre Gahungu abandi basaba agahembo kabo ni abajejwe intwaro yo kugwa mitumba muri komine ya Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bamaze amezi atatu bataronswa agashiru kabute kabagenewe abo batware bo ku mitumba babona ko mu gihe uwahora arongoye iyo komine aherutse kubogozwa bari bakwiye guca batunganirizwa n'inkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana
abo bategetsi baheraniwe amafaranga y'agahembo n'abakuru b'imitumba yose uko ari 21 igize komine Kanyosha amakuru ava muri iyo komine avuga ko baheraniwe amezi atatu mu gihe komite irongoye imitumba igizwe n'abantu batanu bitegekanijwe ko bane muri bo bahabwa agashiruka bute rimwe mu mezi atatu muri bo imyidogo ni myinshi basigura ko kuva baja muri ayo mabanga imyaka ibiri yaheze batarigera barunzwe agashiruka bute baginewe sabo gusa baheraniwe amakuru ava muri komine Kanyosha avuga kandi ko no mu barongoye amazone ishavari ryose bavuga ko bamaze igihe kiri hagati y'amezi atatu nane badahabwa ibyo bategekanijwe nk'agahembo kabo aba bategetsi bafise amakenga ko bashobora gutahazira yoye narigi wahora arongoye iyo komine aheruka kubogozwa muri ayo mabanga
ko bisashe twate twa twarose cyarakara ariko hari imyaka ibiri ngenga kwarenga abantu niko tuzaca twinjira mu mafi ya gatatu twabanza kashyira kacu rero isanzura twari mutima hasatse mpawe twahagaze ku mutima mu gihe witwa yuko ukorera leta rero batubona yuko turi abakozi ba leta mugabo kuko tunakorera leta nyine rero twari dukorera kuko mu gihe ukora teka bukiri kudahenga biragoye utunze abana imiryango utunze umugore tugakurira inzu turategereza ko tunganirizwa yarayakuwe tukizigira ati none bizogenda gute
bagasaba ko butunganirizwa kuko igihe kihaciye ari kinini
twebwe dusaba yuko abaje kurira bafata ikibazo mu mirimo hanyuma kuri nyine bakaduha bakorera
urwandiko rwanditswe na Genevieve Ntamvukiye yandikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uwo yahoze ari umustaneri wa komine Kanyosha aremeza ko iyo komine ifite ibibazo bikomeye cyane cyane bijyanye n'ubutunzi ariko nta na kimwe avuga kuri abo batware komine Kanyosha yaraniye agashahara kuri iyo myidogo yabo bagejeje intwaro ku rwego rwo hasi uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronka umushikiranganje ajejeje intwaro yo hagati mu gihugu ngo agire icyo ashikirije
Hado Inzamba mugateka kazi na muntu mugusozera ano makuru ishirahamwe gishinze gushigikira abaharanira gateka kazi na muntu bageramiwe SDDH mufunyapunyo biro gifaransa yahagaritswe umutima niho nyangwa y'uburenganzira burekuri wafungwa mu mabohero atandukanye mu gihugu aho hakavugwa ibijanye no gufungurirwa ukwivuza hamwe n'ibijanye n'uburaro Mutegeranyo iryo shirahamwe ryasohoye kubijanye n'iryo honyangwa cyane iri imbere ajejwe kumenyesha makuru avuga ko abakora ayo mabi cyane cyane ari bamwe mu barongoye amabohero akabasaba guhagarika ibijanye na kamwana wa mama mu bijanye n'uburenganzira bw'abanyororo basanzwe barekuriwe n'amategeko kurikira Felicien iri imbere wo mu shirahamwe SDDH
umunyororo ari kuri gufungura amagarama yandika amagarama 350 y'ibiharage amagarama 350 muri rusangi izo ndyani nke ku muntu bitekanije uko afungura akabiri byitwa ko ari byo byanditswe ariko n'ivyo byanditswe bitamushikira kuko nk'abaserukira abanyororo kuva hejuru kutwara bose gushaka gutwara amashambe ifungurwa bagenewe ntizigera zija guteka mu bandi ikibabaje rero nuko bacabagaruka bakaza kugabura vya bindi biki bitari binakwiye bakaza kubisangira n'abanyororo ivyo bintu vyabo atavuzagiye kuri uwo mugwi wongera ko abadashoboye kugura inkwi kugira ngo bashobore guteka n'ivyo bikaba baronse kenshi kwiyatwa kibishoboye aca bidandaza abigurisha nande abigurisha no muri abo baserukira abanyororo muri ubuyobozi bagaca bongereza imwe vy'iwabo bagaca baja kubidandaza hanze kwivuza muri make abanyoro barafite uburenganzira bwo kwivuza ariko mu kugira baje kwivuza bica barafite ukuntu bagabura abantu rero ikintu twabonye hariho umugwi w'abanyoro na cyane cyane bari mu mfuto kubera ibibazo bya politiki n'ivyiyumviro vyabo ahanini abo bantu ntibabemerera ko baje kwivuza mu bisanzwe abanyororo bategerezwa kwakirwa ahantu hateguwe kandi ameze neza nk'abandi bantu bashobora kuba ariko mu mabohero ari ikintu kijyanye n'amamatera ahenshi mu nyororo yizanira matera yiwe ubu utayifise abenshi baryama hasi abandi bakaryama ku mbaho izo biza rero bije kubavuna no mu gihe ukwinjira indani akusaba yuko uriha amafaranga amwe bita bushi ibaze umuntu agiye gufungwa mu mwaka w'ibihumbi 500 kugira ngo ashobore kubaho ashobore kuronka aryama urumva ko ari ikibazo ku byo dusaba rero ahanini turasaba yuko amategeko agenga abanyororo yubahirizwa n'abajejwe kubayobora no kubakingira ikindi no gusaba yuko habaho ibintu byo guhana abarongoye amabohero mu mabohero yabo haberamo ibikorwa byo gutoteza abanyororo bakabakurikirana muri administration bagahanwa kandi bakurikije n'amategeko nicyo kimwe nabo batuma gukora ivyo bikorwa
Felicien iri imbere yajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe SDDH nino kuri we duce dusozera ko ano makuru twepfo turabashikiriza ndabasezerera nongera ndabashimira mwebwe mwese mwaduteze yompi nshimire kandi bagenzaje bamfashije kwegeranya ano makuru gushwa mu yumva Edi Claude nahazwe ni je nariko ndabashikiriza mugiraho muba mwubahwe mwese naho utaha